mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104.3 y'ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana Nininahazwe. Ibiganiro vy'amahoro vyari bimaze iminsi bihuza abaserukira amoko indwi yo mu misozi miremire ya Fizi, Uvira na Mwenga amazigihe mu ntambara z'imirwi yitwaje ibirwanisho vyaraye bisozerewe Kinshasa ku murwa mukuru wa Republika Demokarasi ya Kongo. Uruhande rwa leta n'abagize ayo moko bompi bafise ivyo basabwa.
Leta n'igomba gushishikisha gahagarika imirwano ifite imbaraga zo kubikora, hanyuma twebwe tukabura ibikomere vyabaye mu baturage bapfuye cyane bakicwa n'insoresore zikomoka muri ayo moko.
Uyu ni Enoke Ruberangabo, umwe mu bari bahagarariye ubwoko bw'abanyamurenge muri iyo nama. Mu gihugu cy'u Burundi naho intwazangabo yo mu gisirikare ifise ipete rya colonel yatawe muri yombi nyuma yo kwica umukozi yakorera ubunywero bwamwimye inzoga kuko bwari bwije. Turabigaruka ko handi hato mugume hagufi y'amaradiyo yanyu. Amakuru tubafitiye reka ariko tuyahere kuyagezwe hirya nino ku isi. Duhereye muri Mozambique aho ubwato bwari butwaye abarokotse igitero imirwi irwana muri ico gihugu yagavye mu gisagara citwa Palma bwageze ahitwa Pemba. Ibindi na mugenzi wacu ejo ni mukankuzi.
Ubwato bwari butwaye abantu barenga igihumbi barokotse ibitero by'inyeshyamba zikora n'umutwa wa leta ya Kiyisilamu mu majyaruguru ya Mozambique bwageze ku cyambu cya Pemba uyu munsi kuwa kane. Abakozi b'imiryango itanga imfashanyo bari benshi kuri icyo cyambu bagiye guha ibiribwa abantu bururukaga bava mu bwato bufite ibara ry'umweru n'icyatsi kibisi, mu gihe abapolisi n'abasirikare barimo gucunga imbaga y'abantu bari banezerejwe no kubona ababo batabarwa nyuma y'igitero cyatangiye mu cyumweru gishize i Palma. Kuva mu mwaka 2017 inyeshyamba za Kiyisilamu zikorera cyane mu bice bizengurutse intara ya Cabo Delgado, nubwo bidasobanutse niba zifite intego imwe n'icyo zirwanira mu by'ukuri. Akarere ka Palma gaherereye hafi y'ahari imishinga y'imyuka ya gazi ifite agaciro ka miliyari 60 z'amadolari. Ni akarere gatuwe n'abantu bagera mu 100,000 nk'uko ikigereranyo cy'umuryango w'abibumbye kibivuga. 40,000 muri abo bahashakiye ubuhungiro nyuma yo guhunga ibitero by'abaye ahandi. Imiryango itanga imfashanyo isanga ibitero byarakuye abantu 100,000 mu byabo. Abenshi bahungiye mu ishyamba ry'inzitane, abandi bagerageje kunyura mu nyanja. Abantu 100,000 barimo abakozi benshi b'abanyamahanga bahungishijwe n'indege. Umudiplomate uza makuru yerekeye ubutabazi bukorwa yavuze ko hari abantu babarirwa mu 200,000 mu bwato barimo abana 300 n'abagore 400.
Tubandanirize muri Afghanistan aho ibikorwa byo gukingira abana indwara y'agasama biri mu yabira inyuma y'iyicwa ry'abagore 3 bari mu bacandaga ejo ni mu kankusi byifashe gute.
Iyicwa ry'abo baganga batangaga inkingo muri Afghanistan muri iki cyumweru ryatumye imiryango itanga imfashanyo na guverinoma byongera gusuzuma aho abakozi b'umuvuzi b'abagore boherezwa, mu gihe miliyoni hafi 10 z'abana b'Abanyafuganistani bakeneye urukingo rw'imbasa. Abategetsi mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ikigega cyita ku bana UNICEF, kimwe mu bigo bifasha muri gahunda yo gukingira imbasa muri Afuganistani hose yari yatangiye muri iki cyumweru, bavuze ko barimo gusuzuma uruhare abagore bayigiramo nyuma y'uko abagabo bari bitwaje imbunda batamenyekanye bishe abagore 3 batangaga inkingo mu mujyi wa Jalalabad mu burasirazuba bw'igihugu kwa kabiri. Abakozi bagera mu 70,000 barimo abatanga inkingo bafite uruhare muri gahunda yo gukingira abana imbasa 40% n'abagore. Urukingo rwa COVID-19 ntacyaruhungabanyije kuva rwatangira gutangwa kuko bikorerwa ku bigo nderabuzima abaganga batajya ku rugo ku rundi nk'uko bikorwa ku rukingo rw'imbasa. Ibi nibyo bishyira mu kaga abakozi bo mu buvuzi b'abagore nk'uko abategetsi babivuga. Basobanura ko kugabanya inkingo z'imbasa byagira ingaruka zikomeye, mu gihe igihugu uyu mwaka cyavuzwemo abana 40 barwaye imbasa kandi abagera muri 3,000,000 baravukijwe urukingo rw'iyo ndwara muri imyaka 3 ishize.
Ejo ni mukankusi cubandaniriza ko nibi by'Ubufaransa buhakana rapport ya ONU ivuga ko igitero c'indege z'ingabo z'Ubufaransa muri Mali cyahitanye abasivile 19 mu kwezi kwa mbere mu bikorwa byabo byo kurwanya iterabwoba mu karere ka Sahel.
Ibyabereye mu mudugudu wa Bunti mu kwezi kwa mbere bikomeje kuba ikibazo giteza impaka hagati y'Ubufaransa n'ingabo za ONU ziri mu butumwa muri Mali MINUSMA. Mu ntangiriro z'iki cyumweru iperereza rya ONU ryanzuye ko abari mu mihango y'ubukwe bakubiswe n'ibisasu byarashwe n'indege z'Abafaransa byahitanye abasivili n'abagabo batatu bari bafite intwaro bivugwa ko bari mu mutwe w'abarwanyi b'abajihadiste wa Katiba Selma. Mu mezi atatu ashize abayobozi b'Ubufaransa bahakanye ikintu cyose kijyana n'iraswa ry'abantu bari mu bukwe n'icyaba cyarangijwe na operasiyo za gisirikare. Mu byo Florence Parly, minisitiri w'ingabo w'Ubufaransa, yavuze muri iki cyumweru yahagaze ku ruhande rw'ingabo ze. Uyu minisitiri yahakanye yivuye inyuma avuga ko nta makosa yakozwe, asobanura ko ibitero bya gisirikare byo mu kwezi kwa mbere hafi y'umudugudu wa Bunti byari byibasiye umutwe w'iterabwoba wavuzwe haruguru. Minisitiri w'ingabo w'Ubufaransa yanagaragaje amakenga ku buryo bwakoreshejwe mu iperereza rya ONU, avuga ko ryashingiye kubatanze amakuru atari kwizerwa. Muri video, Guillaume Ngefa, umuyobozi w'ishami rishinzwe uburenganzira bwa muntu muri ONU no kurinda divisiyo iri muri Mali, yamaze impungenge abantu, avuga ko nta makenga mu buryo bwakoreshejwe mu iperereza.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda, barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru baduteguriye bakaba baheje kudushikiriza yose. Ndayibutse ko mushobora kongera kuyumva kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresi ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mu kanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru tubafitiye mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi, aho umuntu umwe yishwe mu gaturuturu ko kuri wa kane muri zone Musaga, komune Mukaza, mu manuko bw'umurwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura. Wamwishe ni intwazangabo yo mu gisirikare cy'u Burundi ifise ipete rya colonel igisirikare camutaye muri yompi. Ibindi kuri no nkuru tubibaza mugenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Wishwe n'umusore yarazwi ku izina rya Lionel Nimubona, akaba yakora akazi ko guharura amafaranga mu kirabo kiri muri karitsiye ya Kinanira ya kabiri. Ni muri zone Musaga, komine Muha, mu manuko bw'umurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Intwazangabo yihaye ibara yari ije kwaka inzoga amasaha yitereye abakozi barimwo wishwe banka kumuha icupa. Umugabo n'umwe mu bakozi bahora bakorana na kugendera yabonye uko byose byagenze, nawe ubwiwe acitse ku icumu.
Uko byagenze imbwa mu koloneli yari ngari karanwa ari bwije mu ijoro. Acha yake nzoga mwatichuku ugai, nisura kudandats, acha rasohoka, asohote, nina uza tingo wala mugai, uneba muuzi ngo jengo koloneli ngo blez, asohote tuki angwala giye, agaro setukumvise, aza abomura, aza zaini ngoho, ashikadoho nyanga otu jamye, umutu la shkuri la gira, jina cheni iluka, chasika numungu ya laish, nundu mungu na wala mucha mungu na ganyina li iluka, unu wacha alinye geza ten, achasika numundi, ala mukubita, achasika murash. Cyeje bise cyaba namaze kunyegera numvise gusorosoro rupfuka nazikugorotse mu gitondo ndumva ngo yara yamwishiriye Lionel nkuhoze mugenaje kwe yaraturenganije kandi yagize amakosa guko ntiye gupfumwica guko amasaha yari yagi abose bari bamaze gutaha.
Umukenyezi Nyanikirabo cabereye kwibara atashimye ko amazina n'umwidondoro wiwe menyekana, yabwiye abanyamakuru bashitse ku rubuga ko atakibazo na kimwe. Uwo mukolonel yarashe umukozi wiwe yarafitaniye nabo.
Cinda wakira nkurupfu rw'incamugongo kubera jewe nta kibazo nabona ari kihari nakaza nakimucari ngaha ku kabare nikimenyemeje natashe saa 5 atangurane nimwe hari nsiga hari abantu bari abakorinya bariko barakina biya. Uwo rero bavuga ko yari amashe ntiyari bwaze niho yaza mu nyuma ngo basanga bariko barakina biya bagakina nabo hasanze ni washaka ngo nuwo yarashe bo barakinanye. Hama rero ngo amusaba icupa mubwirunda mbwira ati je ndagiye kujya amaburije ejo tufise akazi. Hama ngo araninjira no muri frigo aja kuyiha umuserveur aramubwira ati none wewe kutoyo nzoga bigenda gute ngo cyarayisubizayo vrem mugambo ngo cahitane kidaje ahitane kidaje mbwira ati nico kidaje gashaka ukigarukane ico kidaje rero cavuye anakimena shagitira mu barabara kirameneka ngo cabwira ati akagaye mu ngaye kunyima inzoga je tuzohura. Acha agenda muhira aba hafi nko ku metero nka 200 zaho habereye ingorane acha ahitana nko Kalashnikov nitwayibonye mugabo abantu ze bajogira ro Constant bo banyere duye zihane bacha yatugira ko ari Kalashnikov yakoresheje acha ramurasa ika nta kibazo na kimwe cyari ki hari vrema ntangorane nimwe yari hari
asaba ubutungane gukora akazi kabwo.
Twe dusaba ko ubutungane bwokora nta muntu yo kwica umuntu gucyo umuntu mudashwanye mutavana hamwe atana ho munazinanye ukaza gucyo kica umuntu vrema birababaje cyane gose ama bagashumbusha umujyango wabuze vrema n'umwana wabari bazire ko kazoza yandiye kuja kwiga kaminuza birababaje ku muryango ni nkuri ca mugongo vrema
umuvugizi w'igisirikare cyo Burundi Colonel Floribert Biyereke yemeje aya makuru ayandi makuru y'ijwi rya Amerika ryakuye ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura nuko intwaza ngabo ku muhingamo wo kuri uyu wa kane yagejejwe imbere y'umushikiriza manza kugira ngo baburanishwe mu rubanza rukibiriraho ariko rwahavuye rwungururizwa ku munsi wa mbere w'indwi za kubera yavuze ko adashobora kuburana atari kumwe n'umushingwa manza mwunganira akabagiye kumurondera Eloge Urika neza ijwi rya Amerika
Eloge Urika neza urakenuye nari nabiciye ku masonga nkitangura ibiganiro vy'amahoro vya bimaze iminsi bihuza abaserukira moko indwi yo mu misozi miremire ya Fizi Uvira na Mwenga amaze igihe mu ntambara z'imirwi yitwaje ibirwanisho vyaraye bisozerewe I Kinshasa ku murwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu ngingo zafatiwe muri iyo nama harimo gusaba leta kugira uruhara rufatika mu kugarukana umutekano muri ako gace ayo moko nayo arasabwa kunganira leta muri ico gikorwa ibi byemezwa na Enoke Ruberangabo umwe mu bari bahagarariye ubwoko bw'abanyamulenge muri iyo nama ni kuri mikro ya mugenzi wacu Edirwema
Kami nikomba gucecekesha gahagarikirwano ifite imbaraga zo kubikora hanyuma twebwe tukabura ibikomere zabaye mu baturage bapfuye bicanye bakicwa n'insoresore zikomoka muri ayo moko cyane cyane nkatwe abanyamurenge dukorerwa ubwicanyi ndengakamere n'ayandi moko yihurije hamwe nyine kugira ngo azatumare izo zose rero abaturage sibo bazikorera ariko leta igomba gufasha ifite uruhare runini mu kurinda abaturage n'ibyabo
ariko bwana Enoka Ruberangabo nubwo muvuga ko leta igomba gufata iya mbere kugira ngo ibafashe kugarura amahoro n'ituze muri ako gace wari unavuze ko hari amoko asa nk'aho yibasira ubwoko bw'abanyamurenge ariko namwe mu bwoko bwanyu insoresore z'abanyamurenge zikunze gushirwa mu majwi ko nazo zigabe bitero ku baturage muturanye aho ngaho za Minembwe
ntabwo ari abaturage bagomba gufata iya mbere leta niyo igomba gufata iya mbere abaturage baza bunganira leta kuko imibereho itegeka uruhare rw'abaturage ruhari kuko ariko uruhare runini mu buryo bw'umutekano cyane uhagarika intambara nta muturage ufite ububasha bwo guhagarika intambara tuvuze rero ubwoko bwacu ntabwo burafata inisiyative yo kwibasira ayandi moko uhariya nubwo hari abasore bagerageza gukumira ibitero hariya ariko umunyamurenge wese yitwa twirwanaho natwe hano mu biganiro icyo twaje gukora ni ukwirwanaho mu buryo bw'ibiganiro hariya rero batewe n'insoresore z'abarenge z'abaturage n'abandi ndu icyo bakora batega amaboko n'icyo bafite mu maboko bagakumira ibyo bitero yego si bwinshi ariko n'abakiri hariya ni uko umwe hari abasore n'abagabo n'abadamu bahagurutse baravuga ngo reka dukumire ntidushire izo rero ntabwo bazita kwibasira ayandi moko
hanyuma bwana Ruberangabo umwe mu bayobozi wagerageje kubahuza ni perezida wa sena ya Congo bwana Bahati Lukwebo aganira n'itangazamakuru yavuze ko kimwe mu bibazo bihari gituma ayo moko atumvikana nuko hatabaho ukuvugisha ukuri muri ibyo biganiro byanyu icyo kibazo mwigeze mu kiganiraho cyo kuvugisha ukuri hanyu ibintu byose mukabishyira hasi kugira ngo mushobore gushakira umuti ibibazo murimo
ukuri kurahishe mu mitima y'abantu ntabwo wamenya mu bantu twaramukarinze avuze gutyo ntitwamenye ubwoko butavugisha ukuri ariko twebwe abanyamurenge izo dukora tubivugisha ukuri kuko nitwe dukeneye amahoro kuruta n'abo bandi abo bandi bari benshi kandi ntibashize imbaraga zabo hamwe kugira ngo batumare urumva nta na kindi kibazo bafite ariko twebwe dufite ikibazo tugomba kuvugisha ukuri izo twavuze ni ukuri kubwira abantu bavugisha ukuri muri rusange ndumva bitasobanutse
hanyuma se nyuma y'ibyo biganiro by'iminsi itatu hari gahunda mwihaye yo kuba mwatangiye gukemura ibyo bibazo ese hari igihe mwihaye
igihe mu buryo bw'amatariki biracirwa n'ababiteguye n'abategetsi bari babirimo kuko zari biyobowe n'umujyanama wa perezida ku gahunda rero iracyakorwa mpamagaye hari ahantu twari mu nama yo gutangira kubona abategetsi cyane bakomoka hariya ndashyigikiye kugira ngo tuzakorane inama rusange yo gushyira mu bikorwa ibyo twumvikanyeho.
Mu gusoza, dore ko ufite akanya gato cyane, Bwana Ruberangabo, ikibazo cya komine Minembwe mwigeze mu kiganiraho
kora kiganiro rwose twakiganiriye n'abarende iyo wavuga ngo ni komine yabayeho itakurikije amategeko leta yayitanze ntabwo ari twe twayitanze niza amategeko yakoresheje ariko icyo twumvikanyeho nuko twabirekera leta uribuka ko na perezida wa repubulika yavuze ko azagira komisiyo izaza kureba imipaka y'inzego zashyizweho nyuma muri iyo dekere kuko n'ibintu byakozwe mu buryo bw'igihugu cyose icyo kibazo twarumvikanye ngo tuzakire
Bwana Enoch Ruberangabo, ndagushimiye cyane kubw'akanya uhaye ijwi ry'Amerika kugira ngo tuganire.
Edi Rwema urakenuye ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'ibiganiro tubafitiye. Ukwezi kwahariwe umupfasoni ku isi kwaraye gusozerewe. Mu rukurikirane rw'ibiganiro, ijwi ry'Amerika ryari ryahariye abapfasoni muri uku kwezi kwabo kwa gatatu twaraye dusozereye. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yadutumiriye bamwe mu barundikazi baharanira ineza y'abakenyezi, bavuga ko naho habaye intambwe iboneka mu gushyira mu ngiro ingingo zimwe zimwe zinganisha umugabo n'umugore, hakiri byinshi bikenewe kunagurwa. Abapfasoni ni Ella Emlina Uwimana amugisa Agara Charleston muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Maître Lucie Nzomujana, Jacqueline Bagenyere na Regine Chindoreye aba muri Canada. Madame Regine ni we atangura avuga bimwe mu byo asanga bikibangamiye uburenganzira bw'abapfasoni.
Uzuti amakenga akunda kuba nuko burya ibintu bijyanye n'agatsi k'akazi na muntu si ibintu bifata intumbero umuvuduko ngo bigende imbere bibandanye imbere bigenda nka bavuga ama zigzag iraduga bikamanuka bikagira gute nisho gite umuntu aho
yamizako
nta yapfasha avuga anaki nta aki mu bintu by'agatika kazi na muntu bibaho agatika kazi na muntu ukagenda kamanuka bivuye kuko kungene ingoma zitambwe nicyo bituma amakenga ya mbere n'ukwaniza ko kugira ngo aho tugeze aho abakenyezi bageze ari babigeze ko bivuye kure bifa abantu bakenyezi bahagurutse bagana mbere n'abashyika ntayo bakabafasha kugira ngo ntibisubire inyuma ijya dandesi navuze kajya ijya zigzage igumye zigzage iduga hejuru. Icya mbere rero ni ukugumana rezaki, hanyuma ibisigaye ni ugukurikiza ibyo abantu babiyemeje amareta umuntu wese ahahagaze, hanyuma n'amareta bakabandanya ibyo biyemeje mu gihugu no mu n'ibintu abategekwa cyangwa basibemeye gukora bijyanye n'amategeko mpuzamakungu.
Madame Ella biratangaje, Ella Emeline Uwimana biratangaje kubona ko nk'icyemezo cyo muri mwaka muri Amerika cyabaye umupfasoni w'ijunja arangira uburenganzira bwo gutora atemera kunumishwa mu gihugu giteye imbere muri demokrasi nk'uko na Madame Regine Chironde yabivuze. Guharanira uburenganzira bw'abapfasoni n'ibintu biteza kwamizwa ko mu abafasoni bakamenya ko ibintu bamaze gushika ko biguma byubahirizwa, bakaraba rero n'ukuntu inkingo zose zafashwe zishyirwa mu ngiro. Ku bwanyu ibintu bigiteye amakenga cyangwa ibintu uburenganzira bukwiye kuronswa abafasoni batararonswa bimwe biboneka ni nk'ibihebwo?
Ku bijyanye n'uburenganzira bw'abapfasoni butarashikwa ko nk'uko madamu Regine yabivuze, ego amakenga arahari kuko byinshi biremezwa ariko ntibishyirwa mu ngiro. Ariko nibaza yuko n'ibintu mu bijyanye n'uburongozi, ibintu bijyanye n'uburongozi kugira ngo umukenyezi bamwemerere bamuhe amabanga akomeye ibyo bintu biracyateye impari cyane kuko hari hantu bamwe umugore ashobora guhaguruka bagaca bavuga ngo uhagurutse ngo ujye mu bagabo ngo ubahishinze kandi natwe dufite uburenganzira kugira ngo tuvuge ikiri ku mutima kandi ugasanga iyo uvuze abakenyezi n'abashingantahe bose twese tugashobora umuntu guhezagirwa kubera dusangira intahe n'ijambo rero umukenyezi barakeneye yuko nawe ahabwa umwanya mu bibanza byo kwiyamamaza byo kugira iki ibyo kugira imigambi nabo bakamenya yuko umugore nawe ashoboye umukenyezi ashobora kugira inshingiro ashikirije n'akare nibo nkingi y'urugo bari inkingi y'urugo turi inkingi y'igihugu turi inkingi y'iterambere iryo ari ryo ryose rero nibaza yuko umukenyezi akeneye ubwa mbere guhabwa ubushobozi bwo kugira ngo abikore ubwo bushobozi nabwo nibwo ni uko umukenyezi akeneye kwiga bamuhekeje mu mashuri yose ashobora bamuha uburenganzira bwo kujya mu ishuri kuko murazi ko abakenyezi bagiye gutangura kujya mu ishuri baseke kubera umukenyezi umukobwa yavukira kubyara kurera no kwigwa ku bikorwa byo mu rugo rero ubwo bushobozi umukenyezi akeneye ni ukubanza kwiga hanyuma ikindi kumuhereza amagara kugira ngo avurwe avuzwe arwaye avurwe kuko udafite amagara ntushobora gukora neza hanyuma ikindi nacyo agakingirwa bikwiye aho akora hose akavuga ati nanjye ndashobora kwishyura mpitana icyiyumviro ndagishyikiriza neza akazi ntagakora neza no mu ngo nyine hariho n'abatagira umutekano hari ubwo umugore adashobora kuvuga kubera umugabo abana mu rugo ugasanga rero izindi nzira bituma iterambere rimaze kwiyuma tuvuga ngo dukeneye uburenganzira niyo babuduhaye udashobora kubwiriza nk'uko bisaba
ego madame dusi nzabarijana ku bwanyu ibintu bikwiye gutsimbatazwa n'ibihe ibintu uburenganzira nk'abafasoni bataronka gushika ubu ibintu mushyira imbere nk'ibi
njyewe nshyira imbere ni uko icya mbere tutaragira gutsimbataza ni uko hari abagabo benshi bakivanga genre na sexe umukenyezi nk'umunyagihugu bamutandukanye n'umumama mu rugo rero hari aho usanga mu kazi bagomba gufata mu bantu nk'uko umenga bari mu gikoni ibyo ntibirahera biracyari muri mama mu bwenge bw'abantu bamwe bamwe ikindi cya kabiri bari bakwiye gutandukanya umugore nk'umukenyezi mu rugo n'umugore nk'umunyagihugu kubera tujye mu gihugu kugira ngo higanwa iby'ubwenge higanwa iby'ubumenyi higanwa ibyo twigiye ariko ikibazo dufite tutarashikako ni uko mu mategeko twarabuze ibyandiko ariko mu ngiro ntibibaho tuvuze nko mu rwego rwa politiki abakenyezi barabuze ikibanza kitari gito ariko urazi mu nzego zindi muri adiminisitarasiyo muri finanse hariya mu nzego zitandukanye usanga badahari naho bari ntibaba poste zituma bagira ububasha bwo guhitamo nko gufata ingingo usanga bacyo bashyira mu bibanza bituma bama bahabwa ingingo rero turacyafite uruhara runini rwo kurwanira ako gateka ko kuronka ku mashuri tungana tukaronka natwe ibibako ryo kuronka ibibanza bingana bavuga ku karorero nk'uko usanga abadirekitere ari bake cyane b'abagore usanga amaposite mu bikorwa bya adiminisitarative na tekinike ntaba ariyo niyo bavuga ngo bagize utubado bafana usanga bashyize muri posiyo politiki na za posiyo politiki ugasanga bashyira muri posiyo badashobora gufata ingingo rero twe ntituraronka ahantu kuva ko duhawe ikibanza cyo gufata ingingo nk'abantu baroza agateka kabo ikindi cya kabiri turafise ububasha buto mu mashuri abana bacu ntibaronka akademikwiye ngo bakuru bafise uko kwiyemera nk'abenegihugu nk'abahungu nk'uko byagenda kuba icya gatatu abagore bose ntibonja mu nzego dukwiye kuramforusa abagore mu bintu kugira ngo bagire ububasha bwo kugira kwishora mu buryo bw'amafaranga mu kubigisha ibitwita entrepreneuria bigatuma bashobora kwiyungunganya no mu tuntu duto duto kugira nabo baronke ntuzeye igihagarariro kanatsinda bavuga ngo umushingantahe atagira umuntu ntagire ijambo yego naho dufite uruhara kurwanya bya ekonomi byo kurwanya muri politiki no muri adiraso y'ifinansi turacyafite intambara nini cyane tugifite kurwana
yego madame Jacqueline Bagenyere ibintu mwebwe mushyira ku rutonde rwa mbere ibintu mushyira ku rutonde rwa mbere rw'ibintu byotsimbatazwa twavuze ko uburenganzira bwa fasoni haba mu nzego za leta eka mu bibazo bitandukanye hari akarusho ariko ibintu mushyira imbere kugira ngo bafasone uburenganzira bwabo tangwe atakugonanwa kugira ngo nabo nyine bashore kwisha bizane ibintu moshi imbere mwebwe nibi bitararangwa gushiko
uko murakoze mu nkundi harakanagira ngo nongere ko kumwidondero wanje nibagiye kuvuga yuko inkorana na madamu Era mu gisata cy'abagore n'abakenyezi muri diaspora kere nshinzwe igisata cy'abagore n'abakenyezi cy'abagore n'abana muri Europe. Ni ukuvuga rero jewe ikintu cya mbere mbona giteye amakenga cyane ni ukuntu abagore bahohoterwa n'abitwa abafasha babo. Murabizi yuko kenshi abagabo bariho batari bake bakubita abagore babo, hariho n'abagore bahasiga ubuzima. Ibyo bintu rero birababaje cyane ko umugore afatwa nk'igikoko kandi ari umuntu nk'abantu. Havuga rero ko hari hakenewe yuko haba amategeko n'ukuri atuma abagabo bakora muri ibyo bintu bahanwa bimwe biboneka. Ikindi hari ikindi kibazo kijyanye n'itorana mu muryango by'abigeme canke abamama bamaze kubaka canke abadamu b'igisubira muhira. Izo ziracari ingorane kuko ntibafata ku rugero rumwe n'abo bavukana b'abahungu. Niyo babahaye babaha agace gatonya ugasanga abahungu nibo bahawe igice kinini. Aho ndumva rero ko hakiriho ibintu byinshi byo guhinduka. Ikindi kintu kintu amakenga cyane ni ibijyanye n'abigeme abakobwa bagira ibyago bagatwara inda z'ishushu. Ibyo bikava kuki? Bikava cyane cyane ku ngorane y'ikintu twita education sexuelle, sinzi ukuntu bakivuga mu Kirundi. Mu mico y'Abarundi n'Abarundikazi ibyo bintu bamwe bamwe biracabagora kubiganira n'abakobwa babo canke ntibabyirisha cyane mu mashuri. Ugasanga rero umukobwa kubera kutamenya kwikingira bikwiye aratwaye inda y'ishushu, akayitwaza n'uwo bigana, akayitwaza n'umwarimu wiwe n'abandi benshi. Ibyo rero bimushikiye ubuzima bwiwe buba bumeze nk'ubuhagaze. Kubera iki? Aca ava mu ishuri. Amaze kuva mu ishuri rero ntasubira kuronka uburenganzira bwo gusubira ku ishuri, agaca aragira ingorane zikomeye. Kubera iki? Abo bateze izo nda ariko batemera abo bana babo. Uwo mukobwa rero ugasanga afite umwana atagira se, ugasanga nta kintu cy'umugabo cyo kumugaburira afite. Ibyo bigaca bigira iyindi ntuzenya indi nkurikizi ko afite uwo mwana atafite icyamugaburira, adafite icyamwambika cyangwa icyoyambika, agafata mu bintu by'ubuhumbu kurondera abandi bagabo kugira bamufashe, ugasanga noneho atwaye iyindi nda. Bigaca biba urudubi rero, agasanga rero ata n'uwundi musore ashobora kumuturikira. Uwo mukobwa ugaca usanga asanzuye iwabo n'abo bana biwe, bigaca rero bimugora cyane. Ikindi kintu kaca kandi kintu y'amakenga ni ikintu kijyanye n'ibintu by'inkwano. Ubwo turabizi nk'Abarundikazi yuko inkwano ihesha agaciro ababyeyi n'umwigeme, ariko iyo nkwano batakiyifashe nk'agashimwe bakayifata nk'ikintu kugurisha uwo mukobwa bica bigorana. Usanga umusore bamuciye inkwano irengeye ubushobozi bwiwe, agatangura kujya gufata nk'amadeni kugira ngo akwe uwo mukobwa. Yamushikana muhira akabura icyo mwambika, akabura icyo mugaburira. Umugore agira aravuga ati ntuzi ko nagukoye, ndacariha amadeni nafashe kugira ngo ndagukwe. Ibyo bintu byose rero birababaje cyane.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Akarindo nga duche du sozira makuru n'ibiganiro twatwa fitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bibashikire kuri micro mari 10 na Jude Diane ni nahazwe ibiganiro n'amakuru vyashizwe hamwe na Facile Gebehu vyari bihagarikiwe na Frederic Mundikije ku izina rya bagenzi bacu bose tubikebanuye tubifuriza kwandanya muranirwa mu byo muri mo byose na hutaha.